Mariko ikigabane cha gatandatu. Avayo aja mu ntara y'iwabo, abigishwa we baramukurikira. Isabato ishitse aca yigishiriza mu rusengero rw'Abayuda. Benshi bamwumvise baratangara bati,
ibyo byose uyu yabikuye hehe? Kandi n'ubwenge kiyahawe n'ibyo bitangaza bingana bityo bikogwa n'amaboko yiwe n'ibiki?
Mbega si wamubaje umwana wa Mariya, mwene nyina wa Yakobo na Yose, Yuda na Simoni, bashikiriwe nabo ntibari hani wacu?
Ibyiwe birabatsitaza. Yesu arababwira ati,
umuntu avugishwa n'Imana ntagawa ahandi atari mu ntara y'iwabo, no mu muryango w'iwabo, no mu nzu y'iwabo.
Maze ntiyashobora gukorera igitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse kw'ibiganza akabakiza. Atangazwa no kutizera kwabo. Agenda mu mihana yakikije yigisha. Ahamagara bamwe 12, atangura kubatuma 2-2, abo bubasha ku mwe mu zihumanye. Ababuza ngo ntibagire icyo bajana ku nzira, atari inkoni gusa ati,
ntimujane induhuro canke isaho canke amahera mu mifuko yanyu, ariko mwambara ibirato, kandi ntimwambara amapfunda 2. Kandi arababwira ati, inzu yose muzokwinjiramwo, mubari yo mugumamwo, kugeza aho muzopfira aho hantu. Ahantu hose aho bazokwanka kubakira, ntibabumvirize, mukivayo muzokunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu, kibi kimenyetso kibabera icabona.
Baragenda bigisha ko abantu bakwiye kwihana, basenda abadayimoni benshi, basiga amavuta abagwaye benshi, barakira. Umwami Herode aravyumva, kuko izina rya Yesu ryari ribaye rurangiranwa, aravuga ati,
Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye, nicyo gituma ibyo bitangaza bikorera muri we.
Ariko abandi baravuga bati,
ni Eliya.
Abandi bati,
ni umuntu avugishwa n'Imana nka ba bandi bavugishwa nayo.
Ariko Herode avyumvise aravuga ati,
Yohana uwo naciye izosi ni we yazutse.
Kuko Herode ubwiwe ari we yari yatumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu ibohero ku bwa Herodiya mwene se, umugore wa Filipo, kuko Herode yamucuye. Kandi Yohana yari yarabwiye Herode ati,
ni kizira kufise muka mwene so.
Nicyo catumye Herode yamugirira akazika agomba kumwica, ntiyaronka uburyo. Kuko Herode yatinya Yohana, amuzi ko agororotse kandi ari umuntu yera, aramukingira. Iyo amwumvise hose ibyo biba byaramuzazanira, yamara yanezererwa kumwumva. Maze umunsi uragera, uburyo buraboneka, wari umunsi wo kwibutsa kuvuka kwa Herode. Atumira abaganwa biwe n'abakuru b'intwazangabo z'abasoda n'abapfaso n'ibigaliraya ngo baza batereke. Umukobwa wa Herode yanyena arinjira aratamba. Herode n'abashitsi be baramushima. Umwami abwira uwo mukobwa ati,
saba icyo ugomba cyose ndakiguha.
Aramurahira ati,
icyo nsaba cyose ndakiguha, niyo cyoba igisate cy'ubwami bwanjye.
Arasohoka abaza nyina ati,
saba iki?
Aramwishura ati,
saba umutwe wa Yohana umubatizi.
Acazaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati,
ndagomba kumpa nonaha umutwe wa Yohana umubatizi kumubehe.
Umwami arababara cyane, ariko kubwa za ndahiro ziwe no kubwa basangira nawe bimunanira kuwumwima. Uwo mwanya umwami atuma uwucungera irembo, amubarira kuzana umutwe wa Yohana. Aragenda amucira idosi mu ibohero, azana umutwe we ku kibehe, awuha wa mwigeme na wawuha nyina. Abigishwa be babyumvise baraza bajyana ikiziga ciwe bagihamba mu cobo. Nuko za ntumwa zikoranira aho Yesu ari, zimudondera ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Arababwira ati,
nimuze mwebwe mwenye n'ahiherereye mu gahinga muruhuke gatoya.
Kuko hari uruja n'uruza, babura n'ingene botamira utwo kurya. Bagenda mu bwato baja ahantu h'agahinga kwihererayo. Bababona bagenda, benshi barabamenya, bava mu bisagara byose barirukanga, bajana inkokoro y'ikiyaga babatangayo. Yesu avuye mu bwato abona ishengero ryinshi, rimutera akagongwe kuko bameze nk'intama zitagira umwungere. Atangura kubigisha byinshi. Buriko burira abigishwa be baramwegera bati,
mbega hano hantu ko ari mu gahinga bukaba buhaye burira, basezere baje mu misozi no mu mihana impande zose kwironderera y'ivyo kurya?
Arabishura ati,
mubari mwebwe mubagaburi.
Baramubaza bati,
tugenda tugura imitsima y'idenari y'amajana 2 tuyibaheka bajye.
Nawe arababaza ati,
mufise imitsi mingahe, nimugende mugirane.
Babimenye baramwishura bati,
ni dutanu n'udufite ubiri.
Aba barira ko bose bicara ku byatsi bibisi bari mu mirwi, bicara imirongo imirongo, hamwe ijana ijana, ahandi mirongo itanu itanu, batyo batyo. Yakira ya mitsi mitanu na za fiti ibiri, ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, amanyagura iyo mitsima, ayiha abigishwa ngo bayishyire imbere y'abantu, n'ifi zompina zarazibagaburira bose. Bararya bose barahaga, begeranye tumanya gutwa imitsima n'utwifi, twuzura ibiseke cumi na bibiri. Abari iyo mitsima barabagaba ibihumbi bitanu. Uwo mwanya Yesu agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato, batangure kujabuka hakurya ibetsa yida, ahetse gusezera rya shengero. Ahejeje gusezerana n'abavayo, aduga umusozi gusenga. Bwagorobye, bwa bwato bushitse mu ibenga, ariko we yari musozi wenyine. Abonye ko batamijwe no gusoza, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere, kumuteramyagira akanaza aho bari, agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, yagira barengane. Ariko babonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, bagira ngo ni gihume, bakoma induru y'ubwoba. Bose baramubona, basimbwa n'umutima. Ariko uwo mwanya arabavugisha ati,
humura ni jewe, nimureke gutinya.
Aratambuka, aja mu bwato barimwo, umuyaga uraca. Barumirwa cane mu mitima yabo, kuko batatahuye vya ya mitsima, ariko imitima yabo yari ikomantaye. Bamaze kujabuka hakurya, bagenda mu misozi mu ntara y'i Genesareti, bazirika ubwato ku nkombe. Bavuye mu bwato, abaho baca baramumenya. Birukanga impande zose muri icyo gihugu cyose, batangura guterura abarwaye mu nderuzo, babakwihiragirana aho bamwumvise hose. Kandi aho yaja, mu mihana, mu bisagara canke mu misozi, bashyira abarwaye mu tuguriro, bakamwinginga ngo bamukore ko naho hoba ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa, abamukoze ko bose bagakira.